bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio ya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumwe na Jewe Diane nahazwe zimwe zimwe mu ngingo z'amakuru ngiye kubashikiriza
uko banyegereza nanze niko megera inyuma ngenda kinyuma nyuma baza bagomba gukubita imipanga mu mutwe mbandanya nanze ndayikwepa ntora amabuye ndabatera mbandanya kandi nkoma n'induru nyinshi cyane ntabaza
uyu numwe mu bantu babiri baraye batemaguje imipanga muri quartier Gisyo ya zone Kanyosha iri muri commune Muhayigisagara cha Bujumbura mu Burundi asobanura uko vyagenze iyo nkuru co kimwe niyo umugambwe iprona mu Burundi usaba umuco kubwicanyi bwakorewe impunzi z'abarundi 37 muri Congo turazigaruka ko mukanyi sase mugume ku maradio yanyu. Nongere ndabahemwiriwe na kaze makuru ijwi Amerika yabateguriye muri kano kanya makuru rero duhera mu gisata cy'umutekano mu Burundi abantu babiri bo muri quartier Gisyo zone Kanyosha iri muri commune Muhayigisagara cha Bujumbura mu Burundi baraye batemagujwe ibipanga n'abagizi banabi babategereye batashe imuhiri wabo bane mu bagirizwa bwo bugizi bwa nabi bari mu minwe y'inyamiramabi inkuru tubazumenyesha makuru wacu Bujumbura Evariste Nzikobanyanka.
Uwambere yatemagujwe ibipanga mu masaha 3 z'ijoro ni bamboneyeho Onesforo Simo igihe yaravuye muhiriwe gufungura asubuye ku butike yiwe avuga ko bamutemaguye yasanze bari kuba musahura ibidandazwa byiwe yabwijwe rya Amerika ingene vyagenze
ngarutse mvuye gufungura ntasanga bamaze kumena butike bari ndani bariko barasohora ibintu maze kubona ko bariko barasohora ibintu ico natiye nkora natiye nunama ntatora mabuye ntangura gutera abo bantu bari ndani mu botike yanze bariko barasagata ibintu basohora ubwo nyene batse barandamura imipanga bari bafise n'amatorosi batangura kumoreka mu maso baza kunyegera cyane kugira ngo batangure kuntemagura uko banyegereza nanze niko megera inyuma ngenda kinyuma nyuma baza bagomba gukubita imipanga mu mutwe mbandanya nanze ndayikwepa ntora amabuye ndabatera mbandanya kandi nkoma n'induru nyinshi cyane ntabaza
wa kabiri ni Nzisabira Mashaka nawe nyene wo muri quartier Gisyo abaraye bamukomerekeje bibabaje bakoresheje ibipanga bamutegereye atashe muhiriwe nk'igihe cy'isaha zine z'ijoro
ahariho majoro abo ruhande rw'iwanje niho naciye nkubita induru bumvise natangiye kuhamagara fande niho baciye bagira ubwoba barahagarara kwanze bahagaze niho naciye niruka nkugiye hariya kwa fande niho naciye ndegeye telefone umwe akacatangura rero kukubita umupanga wo kumutwe agakubita wa mbere wa kabiri je nkuminuru afande afande umupanga wa gatatu kumutwe afande afande agakubita umupanga wa kane uwundi wa gatanu kubera afande yarafise igisoda cyamucunga muri bagiye abasoda numwe yaciye avyuka niyo yaciye arasa hejuru niho baciye biruka rero
mu gihe uwo wa kabiri atamenya abaraye bahaswe ku mwaka ubuzima uwo wa mbere yarashoboye kumenya babiri mu bamutemaguje ibipanga igihe bariko baramusahura
ndahamagara abo ba chef de scene na chef de quartier bamaze gushika ndababwira tuti nimugende murabe inosana ngabire mubahamagare baze ngaha murabe kwa tarimo abona teye amabuye kandi bariko namaraso ko bari bamaze kunkomeretsa bamaze kugenda basanga ku mpuzu zabo ibyo navuze nta kinyuma kirimo hariko amaraso batse barababaza tuti izi ngorane zabaye ngaha mwo bamwafasize kugira ngo uwo muntu yari karatemagurwa n'imipanga mu mutabare atoya cyewe nari mu bitoki mugabo nabona ingene bariko baramutema none mwo bamwakoze iki kugira ngo mu mutabare kubera iki mutamufasize gukoma induru aho hoho wakomerekezwe n'iki ataravuga ati nuwo yanteye ibuye
abagabo bane bari mu minwe y'inyamiramabi kuva mu ijoro ryo kuri uyu wa kane kumvuza amatohoza umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi afise insiguro ahubwo ubugizi bwa nabi
hari igihe babigira bagomba kwiba afise intumbero yo kwiba ariko hari n'igihe bagibigira atantumbero yo kwiba afise hari abo bamaze gutema ntibabiba n'ikintu na kimwe murazi yuko ubugizi bwa nabi nk'ubu bukunze kwibonekeza cyane cyane igihe amatora yaba yegereje muribuka abo bita barukoti nabo nyine bakoresha imipanga abo nyene abajejwe umutekano barabagwanije barabafata benshi n'ubu benshi bari mu mpimba bakora ububisha nk'ubu amatohoza arazoheza yerekane nk'umbure izindi mvo zishobora kuba ziri inyuma y'ubugizi bwa nabi uretse kugomba kwiba abene gihugu
abareye barusinje eka n'ababa muri quartier Gisyo basaba kuronswa ikirindiro c'abajejwe umutekano muri ako gace bavuga ko karimwo abagizi ba nabi benshi umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi Rwanda Pierre Nkurikiye arizeza abo banyagihugu ku bishoboka byose bigiye gukorwa mu ntumbero yo kugarukana umutekano.
Ingingo zose zibereye kugira ngo umutekano w'abanyagihugu ubahirizwe wongerezwe zizofatwa n'igipolisi cy'u Burundi n'abandi bose basanzwe bakorana n'ico gipolisi. Nibasanga koko bikenewe ko bahashira ikirindiro bazaza bagishireho, nibasanga hakenewe izindi ngingo ariko zituma umunyagihugu hajya ahantu umutekano wewe wongerezwa, nta kitazokorwa kugira ngo abanyagihugu n'ivyabo bakingirwe.
Uvuno mwaka utanguye abo igipolisi camenye ko bamaze gutemaguzwa ibipanga nabo bagize banabi mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura, ariko babanje kubasahura amafaranga n'amatelefone bagera kuri 20. Ivyo byemezwa n'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi Pierre Nkurikiye. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste Nzikobanyanka kuri iyo nkuru. Nari nabicere ku masonga nkitangura. Imyaka 56 irarumanye kuri uno wa mbere, umugambwe Iprona warondeye intaye yo kwikukira mu gihugu c'u Burundi utahukanye intsinzi mu matora ya mbere inyuma y'intwaro ya gikoloni. Mu birori vyo kwibuka iyo ntsinzi, abanumutswa Iprona basavye umuco kubwicanyi buheruka gukorerwa impunzi z'abarundi zigera kuri 37 hari kuri no wa gatanu ikamanyora muri Congo. Ivyinshi kuri no nkuru na mgenzi wacu Fidelite Ishatse.
Mwihimbazwa ryo myaka 56 y'intsinzi, umugambwe Iprona wifatikanije nawe mu mpunzi z'abarundi baherutse kuburira ababo mu gihugu kibanye ca Congo, aho barenga 35 bishwe barashwe n'igisirikare ca Congo ahitwa Kamanyora ku munsi wa gatanu. Abere Gashatsi arongoye Iprona.
Umugambwe adasigana Iprona bambere turababajwe kandi turahojeje imiryango yabuze yabo bene wacu abarundi bari bahunze bahunga kubera kumvure babona umutekano wabo udakwiye bahungira mu kindi gihugu. Rero bibabaje kubona impunzi iba yamaze gushika mu minwe y'abategetsi b'ikindi gihugu, iba iri mu minwe yahase bashobora gushika aho hantu bakicwa, ndetse twarumvise ko baguye hafi yahari n'abasirikare baoni. Ibyo rero tuvuga tuti leta ya Congo hasere oni niragire amatohoza maze baduha umuco ku bijanye n'ubwo bubisha.
Umugambwe Iprona usanzwe mu nzego zigize leta y'u Burundi. Vyongeye incegeya ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Gaston Sindimwo akomoka muri uwo mugambwe. Iyo myaka 56 y'intsinzi yahimbaje kuno wa mbere site mu gihe bitekanje kuno munsi nyene akanama ka ONU y'agataka kazina muntu gava kihuheje cegeranyo kwihungabanywa y'agataka kazina muntu giye mu Burundi kuva mu mwaka 2015. Abarongoye umugambwe Iprona arabibutsa yuko ibihano vya kwa fatiga Burundi bikora cyane cyane ku munyagi ugasanzwe hagukora ku bategetsi.
Bene izo nama kenshi bafata ibihano bagafatira ibihano Burundi. Bene izo bihano navyo bica bifata bajya abanyagihugu bato bato. Ntibifata cyane cyane umukuru w'igihugu, ntibifata abashikiranganje, ndetse ntibinadufata cyane twebwe abakuru b'imigambwe. Mugabo abanywanyi bacu nibo baheza bakagira ingorane. Naha rero ONU ahubwo yo dufasha ikumva mu Burundi ko hariho abantu bahunze maze bagafasha kugira ngo impunzi zitahuke. Na narijya dutahaye twumva ko nizo mpunzi zahungiye murumva tutanguye kuzahura n'ibisita birababaje.
Umugambwe Iprona uri mu migambwe yatanguye kubaho mu gihugu cy'u Burundi kuva butarikukira. Ariko rero uyu mugambwe n'abarondeye ntayo kwikukira mu 1932 waranzwe kuva muri kahise n'injyane z'utavana ko hagati y'abanywanyi bawo. Nk'akarorero inyuma yo kwikukira ku Burundi harabaye kutavuga rumwe mu ndongozi za Iprona, aho abanyamugambwe bigabuye bifatiye ku bwoko imbere y'amasezerano yarashe mu 2000, naho nyene harabaye ukwigabura hagati y'indongozi z'uyu mugambwe, aho bamwe muri bo base kujya kwicarana n'abari mu migwi n'iyo cyo gihe. Mu 2005 uruhande rw'abayoboka uwitwa Charles Mukasi n'abari bemeye n'ubutegetsi bw'ico gihe abo bita abo kumugumya baciye baja hamwe maze bajana mu matora yo mu 2005. Nyuma yaho haciye haba ugupfa ubutegetsi, naho nyene muri uwo mugambwe haba ukwigabura bituma icegeya c'umukuru w'igihugu w'ico gihe Dr Martin Nduwimana abogozwa agasubizwa na Yves Sayinguvu. Mu 2010 abiciyemwo imigwi basubije hamwe basha bategura amatora. Nyuma y'ayo matora naho nyene injyane zaradutse zikurikirwa n'ibogozwa gicegera c'umukuru w'igihugu Bernard Busokoza acasubirizwa n'uwitwa Prosper Bazombanza. Mu matora yo mu 2015 ho nta kuyunga kwahabaye, haciye haba Iprona zibiri iyemewe hamwe n'itemewe n'ubutegetsi. Abatemewe n'ubutegetsi baciye baja mu n'ibise amizo y'abarundi, ariko naho nyene abapona bari muri urwo runani baciye bicamwo imigwi. Bamwe bati turaja mu nama nshingamateka abandi nabo bati ntitujayo mu gihugu amatora mu 2020 ariko aregereza aberegasha ati arongoye iprona yemewe n'ubutegetsi ati imijyango iruguruye kuri abo bose biciyemo imigwi bashaka kwifatikanya nabo mu gutegura ayo matora ibujumbura Fidelite yishatse ujya Amerika.
Igisata cha politike twe turakibangirie gato yindi nkuru tubafitiye niyo mu ntara ijanye n'abahinga mu vyamagara y'abantu mu Burundi bagabisha ku indwara zifatira mu mate zishora kwizizira intara ya Cankuzo ikaba iri mu burasirazuba bw'igihugu cy'u Burundi. Abo bahinga bafatira ku mugenzo wo gusangira umukenke umwe utaratuzwa muri iyo ntara ya Cankuzo. Umenyesha makuru wacu Diane Ndonse yanyarukiye mu Cankuzo gucukumbura ino nkuru, reka tuyite gabiki.
Aha ni muri bumwe mu bunywero bw'inzoga zikanywa mu bitoke ahanini isongo n'urwagwa ku mutumba Nyabisindu wo muri komine Cankuzo. Abari ko barazihereza bicaye tugwi tugwi tugizwe n'abantu nka batanu eka hari n'abagize akabashika 10 akagwi kamwe kamwe kariko gasangira icupa rimwe ririmwo umukenke umwe umuntu umwe akuye ku munwa aherezo wundi gucyo gucyo gushika bose bashikigwe eka nubaciye ruhande baramuhako agasoma akoresheje umukenke bose bariko barasangira iryo cupa riheze baguririndi bagasangira nkuko bagize irya mbere. Ibyo bikaba bitava ku bukene bw'imikenke muri ako karere. Isiguro batanga yo gusangira umwe nuko ariko byamye kuva kera narindi kugeza ubu bawugereranya n'ibere risangirwa n'abana bavukana kandi kudasangira uko bumva ko yoba ari amacakubiri badatahura icyo yo bafatiye ko
twese turi bamwe n'ibere rimwe amaraso namwe turasabika
kuva na kera ayo macakubiri twebwe ntayo twari tuzi kandi kuva turi ngaha twamye dusangira umukenke umwe gushika n'uyu munsi nk'abanasabye amahoro.
Kudasangira umukenke na mugenza bituma haca hazamwo ikintu cy'icuka kibi burya turiko turasangira twese abahutu n'abatutsi urukundo ruguma ari rwinshi tuguma dukundanye kwa kundi mugani ari umuhutu agasoma agahereza umututsi umututsi agahungura aca asangamwe ya macakubiri y'ukwinubana kutumvikana ko ubu twese turi umwe.
Aho hambere hahise intara zarahabwa amazina bivanye n'imibereho y'abanyagihugu baho. Cankuzo isanzwe yitwa Buhumuza. Abakurambere basigura ko hiswe iryo zina kuko abantu baho batekanye cyane. Ni mu gihe iyo bihanura bibe nka Ruyigi yitwa Bwinigira kuko abantu baho bama bihanira mu kuniga. Aba banyagihugu bo mu ntara ya Cankuzo rero bavuga ko batadohoka kugusangira umukenke kubw'iryo zina bahawe.
Mu ntara ya Cankuzo wacu twige no baravuze yuko turi abantu bashyitse hamwe Buhumuza. None gushika n'ubu uko turi turuko nyene tuguma turi abantu babashinga nahe abantu bashyitse hamwe
nta kuntu ari iterambere ritabashikiri.
Iterambere si ukuvuga ngo kunenana, oya, iterambere ni ryacu. Iterambere ni ryo kubona yuko umuntu ari umuntu undi ari undi.
Urabona ingwara y'abahutu n'abatutsi nayo yaraje. Wumva gute tubamye turi Buhumuza n'Buhumuza nyene tugume Buhumuza mufyeyi.
Ariko nubwo biri uko abaganga babona ko bashobora kuba bacandukizanya indwara zimwe zimwe zica mu mate. Aha twovuga nk'igituntu hamwe n'igitigu. Kuri ivyo aba banyagihugu bobo naco binona.
Urumva turagotomera urugwaye nawe araja kwa muganga arakira. None urugwaye ucumunena ngo nuko agwaye murasangira ingwana yishaka gufata ushaka gufata nta bindi bihinduka nk'amasaka y'amashyira hamwe nta kindi gihinduka.
Icyo bikeka ahanini n'uburozi bavuga ko bushobora gutangwa biciye ku mate ari naco gituma ikoreshwa ry'umukenke umwe ribatuma babwikingira nkuko babitwiganira.
Inwa cyo gusika ikintu bicura n'uburozi bwo nyine gusa nabindi byo gusangira ngaha ku mikenke nituragije ukareza turabimenya yuko usanga n'umuntu ashobora gukosha kwanduza indwara umukenke n'ubundi babutinyira kwiki je nako dusangira kuhava uw'ntwaro gusa kunyica barabikoresha cyane abantu benshi barakunda gupfa bazira ibintu by'imikenke.
None uzira gute
umusangiye uwo mukenke akawugutwara uca muhwera
ababaye
bakubwira yuko baba bakwabuye arya mate baba bakwabuye
uko gusangira umukenke umwe bisa n'ibikiri mu migenzo y'abanyagi banyagihugu bo mu ntara ya Cankuzo uretse aba banyagihugu bamana hafi n'imvukira zitakiba muri intara zivuga ko arakaranga kabo batoheba umuhanuzi wa musitaneri wa komine Cankuzo ajejwe ibibazo by'imibano n'intwaro Niyonzima Pasteur avuga ko bama mu mahimiriza kandi ko bahaye batera intambwe yo gukoresha ibikombe mu kunywa inzoga zimwe zimwe.
Navyo nyine tuguma duhimiriza yuko byohinduka ariko kubera ari ibintu bimaze igihe kinini umengo wabaye nk'umugenzo biragoye guhinduka ariko mu minsi iheze twarabonye yuko hari abantu batanguye gukoresha udukombe mu kunywa cyane cyane irya nzoga bita kwete n'abandi banywa inzoga y'amasaka baratanguye gukoresha udukombe ariko ni bimwe byo kubandanya duhimiriza.
Abakurikiranira hafi kahise bavuga ko abanyagihugu bo mu ntara nka zose bamye basangira umukenke umwe ariko kuva mu myaka ya 80 niho hatanguye isekeza ryo kwigisha abantu kwirinda kwandukizanya indwara harimwo ukudahanahana umukenke. Intara zimwe zimwe rero zikaba zimaze gutera imbere mu gukuraho uwo mugenzo. Mu ntara ya Cankuzo, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Bakunze ibijwi rya Amerika. Guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru y'iminota 5 yajyaga hita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. Naho amakuru yo ku isi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe.
Nuko rero hijwi rya Amerika nubwo habaye impinduka nkenya ni akanovera ka kandi nyene tugifise mu biganiro vyacu bitandukanye. Kuri no wa mbere igenekerezo rya 18 ry'ukwezi kw'icenda byari bitegekanijwe kwa kanama k'ishamwe mpuzamakungu kitaho agateka kazi na muntuka onuki weza icegeranyo cashikirijwe n'abahinga bishamwe mpuzamakungu batatu bakoze itohoza ku vyaha vyakozwe mu gihugu c'u Burundi kuva mu kwezi kwa gatanu k'umwaka wa 2015. Mu kiganiro cacu muri isanga cuno munsi mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Tatien Sibomana. Tatien Sibomana akaba ari umuvugizi w'uruhande rwa Iprona rutemewe n'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu c'u Burundi. Yongera avugana kandi na Njangwa Gilbert Beko we n'umukuru w'ishirahamwe gihaye gukurikirana amatora mu Burundi Onelop. Reka rero dutangure twumviriza ico Tatien Sibomana avuga kuco yiteze ako kanama ka ONU gashobora gushikiriza bifatiye kuri ico cegeranyo.
Biragoye ko umuntu yiyumvira mu kibanza c'uwundi mushinga ntahe mugabo twoshobora naho tutari mu cubi cabo kandi tutari muri iyo nama turashobora kwibaza ico bahava bashikako. Twibaza yuko rero ubwa mbere na mbere baza gushigikira icegera cabarya baje gutohoza ku vyaha vy'iguhonyanga agateka kazi na muntu vyakozwe kuva amagume yatangura mu Burundi muri iki kirengo co kuva mu 2015. Ica igituma batwibaza ko babishigikira nuko aribo bagenye uwo mugwi wabo baje gutohoza. Hanyuma tugasha twibaza ati nta wimena amaso mu gihe aribo bafashe ingingo y'uko uwo mugwi woza bakagena n'abawurongoye bakagena abo bizigiye. Ntitubona iyindi ngendo bava bafata atari kugira ababo icegeranyo cabo batumye kugira amatohoza. Ica kabiri rero gica kiva kuri iyo ngingo ya mbere yuko baza kugira icari ico cegeranyo nuko nk'uko amategeko mpuzamakungu na cyane cyane basanze ko ije vyaha ariko ko ivyaha bishobora guhanwa imbere y'iyo sentare mana vya mpuzamakungu nuko boca batera intambwe yo gusaba ko umushikiriza amanza mukuru w'iyo sentare yoheza agatanguza amatohoza nyezina kugira ngo bagaragaze ikese yuko ivyo bintu vyabaye byarabaye ababikoze bagire icyo babazwa hisunzwe amategeko bitabaye naho bahinyanyira ukundi kuko niko amategeko y'ugutohoza bivuga.
Leta siyezi bumana hari abantu benshi na leta y'Urundi rimwe bavuga ko uyo murwi wahinga baone bakoze raporo ya politike bakaba bavuga ko batabaje n'umutegetsi wa leta bakaba babajije abantu baba hanze Burundi bahunze igihugu bishobora kumvikana ko bashobora kuba bari afise aho bigamiye ayo makuru mwebwe muyavuga ko iki ivyo ntibibateye amakenga.
Ntizareka gutera amakenga kuko byayateye na mbere murazi yuko kuva akanama gakuru kawe nikajejwe by'agateka kazi na muntu gakorana mbere ntibwabaye bwa mbere nta na rimwe basiba kuvuga yuko gakoreshwa yuko gatamika ijambo gushika naho gashika kuri iyo ngingo yo gufata resolution ituma hashingwa ujya mugwi waje gutohoza. Icya kabiri gituma tugira amakenga nuko naho mugwi ushingiwe bagerageje gusaba leta yuko bokorana bagaheza bagafashanya mbere gutohoza kugira ba ukuri kuja habona atawe uvuga ngo yarenganijwe cyangwa atawe uvuga ngo habaye umwana n'ikinono leta yataye agati mugabo rero ibyo nibyo mvuga ko bitobuza amakenga ariko ka muntu yize amategeko nkaba mbere ndumuvugiriza umugambo w'ipfuna birateye amakenga mugabo ntibizobuza ko ibintu bibandanye muti gute ubwa mbere ho bavuga ngo ni cyegeranyo cha politiki aho ka muntu yize amategeko kandi yatohoje imanza ngiri mu bucamanza nkabushikiriza manza umwe wese yagirizwa icaha ararekuriwe kwisigura mu gihe rero abo boba bavugirwa na leta cyangwa n'umugambwe uri ku butegetsi nabo babacuditse bavuga bati icyo cyegeranyo ni cya politiki none bankiki kugira ngo batange ibyemezo bitari bya politiki. Icya kabiri bavuga bati babajije abari hanze bashobora kuba bagirizwa ibintu abiriya abari hanze bose atari kurenga karindwi nta leta canke CNDD-FDD yo kwemeza imbere y'abantu n'amakungu kwabo bantu bose bafite ibyo bagirizwa
ariko mushya ntahe etasiya
nabo nyine bari kuheza bakemera bagakorana n'uwo mugwi kugira nabo berekane bati abantu baho batwagiriza ibintu natwe turabagiriza biriya kugira ngo ubutohoza niko yamakora yamatohoza kugira ngo hashike kukwerekana yuko umuntu yagirizwa ibi cyangwa hashike kukumukura ku icyaha.
Mukatumwe n'ijambo mushanahe Jangwa Gilbert Bekona ikintu mwibaza ko akanama kaone kajejwe atekaza na muntu gahavuga ashika ko nikihe mbega murashike ko ku kanama kosaba ko hoba itohozwa rikozwe na sentare mpuza makuru.
Murakoze kuduha ijambo. Twebwe mu mashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki twaramaze kwiyamiriza kidacegeranyo twerekana neza ubuhinga bakoresheje yuko atari ubuhinga bwemewe mu mategeko agenga amakungu mu matohoza kandi turerekana n'uko kidacegeranyo ari cya politiki nk'uko n'abanyapolitiki bamwe babivuze. Turavuga ko ibyo twaneguye bikuru muri kiya cegeranyo nuko ujya mugwi wawoni wakoze udakurikije ayo mategeko agenga amatohoza kandi atavyemezo uwo mugwi werekanye ku Burundi ku mabi yose yoba yarabaye avyemezo ufise kandi ukavuga yuko usavye sentare mpuzamakungu igejwe gukurikirana ibyaha agahomera abonwa ibyaha by'ihonyabwoko cyangwa ibyaha byabaye mu ntambara yuko atabyemezo ubumugwi washoboye kuronka werekana yuko ibyo byaha byabaye mu Burundi ko rero utoshobora gusaba yuko ujya mugwi mpuzamakungu ushobora ujya mugwi ugeje gutohoza no guhana abakoze ibyaha nk'ibyo ntibyari gushobora ko basaba ujya mugwi yuko ukora ibyo bintu. Icyo twizeye cyane cyane muri ijya nama nuko yaone irenze neza nuko twizeye yuko tujyacegeranyo kitokwakirwa kandi kitoja no ku kirangaminsi cy'ibyo biga uko twabisabye umugwi
mushyanahe
bijya bintu bitoja ku rutonde rw'ibyo bahava biga
mushyanahe Njangwa Gilbert mwavuze ko namwe mwashyigikiye icyiciro kivuga ko ujya mu rwiwe wawe wakoze raporo ya politike imvo ku bwanyu abahinga banonosoye ibyerekeye amategeko bo bafise kugira ngo bagire raporo ituzuye n'ikihe ku bwanyu.
Igituma babigira si kindi ni ibintu biyumviriye kuva kera kandi bafite intumbero yo guhengama cyane cyane bakoreshejwe n'ibindi bihugu mpuzamakungu bimwe bimwe byoba bikomeye bifite inyungu muri iki gihugu cyacu kuko demokarasi baremera yuko tuyigira mugabe yo hageze yuko ija mu ngiro mu gihugu cy'u Burundi ugacitanga barafite imigwi bakoresha kugira ngo bahungabanye umutekano bahungabanye demokrasi banke yuko u Burundi ubandanya gutsimbataza demokrasi gutsimbataza intwari ibereye gutsimbataza ubutungane kuri bose ibyo rero nibyo bituma kuko babara abantu bakenya bakoreshwa hanyuma rero bigaca bituma badashobora gufata intumbero itomoye ngo bajye hagati na hagati ibyemezo uwo mugwi wavuze uvuga bitegerezwa gusuzumwa ku kibuga cy'u Burundi biboneka neza yuko uwo mugwi uhengama kuko ntiwigera werekana neza ingene waba wategerezwa gukora uwerekane n'amasura avuga aho icyo cyaha cyabereye n'ababonye aho gikorwa n'abagikoze.
Reka tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanye kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risamiranye i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe na Samuel. Samuel, mwiriwe neza?
Yego, ndabumva. Amahoro neza.
Amahoro neza. Izina ry'Ikirundi ninde?
Bo, Nikundana.
Nikundana, muri hega Nikundana?
Bo, ndi mu Burundi, mu gihugu hagati.
Yego, mwe mbona ufite ikibazo ku byo turiko turashikiriza vyerekeye cyane cyane ikibazo cy'u Burundi kiko cyihwezwa na kadama kaonikajejwe agateka kazi na muntu murafite ikibazo murafite icyumviro duga ku ijambo
hari kwinjira dufite n'ikibazo
yego
abona giye mabye ndiye mu ndamukiza batumire
ye barakumva duga ku ijambo
bo twese rero nakamaze kubikurikirana hafi aya madambo abatumire bose bavuze kuvuga je kibazo nagize ni kimwe kansesi y'umwana yavuze ko akanama kafa leta y'u Burundi kugira ngo bashobore kuzaba kandi mu Burundi ngo reka yabyanka ariko rero ntibiba bikabye kimwe niko leta yari yabyanse akaba tuzi ko hari amashyirahamwe yigenga atahegamiye bya politike bari yahamagaye ati mudufate icyegeranyo bararahira ndongeye kandi reka kubera iki abo bahinga bobo uriko turabiraba neza mu cyegeranyo boba barakoze barekanye ati aya mazina yakozwe na leta cyangwa aya niyo yakozwe n'abajya abantu bakoze imigumuko bahamagara abenegihugu kugenera kugira ngo wiyamirize uze gutatewe n'abenegihugu aho rero dukata twiza ibintu bye nk'abenegihugu ejo turi ku kibuga turi ku rubuga bari baza badushikire batubaze imbega ahantu yari byagenze gute bafite abantu banga kuko uno munsi hari abanyepolitike benshi bazamuka ndabavuga yuko ngo abantu bazimiye bapfuye kandi abantu babaho so gasana ko bavuga amazina kugira abaho umuntu ari hari y'uburayi ariko yavugira umunyagihugu w'ububanza umunyagihugu w'ubucitoki ngo yemeze kunuku ntazi ukuntu abayeho ntazi ukuntu aryama.
Egome mushya nahe Samuel nikunda nahe kaduhe ijambo abashyira nahe turi kumwe bagira icyo bishuye reka dutangure ku mushya nahe science y'umwana
murakoze Samuel baje barije ndabyumva n'ibibazo kandi cyiza ikibazo cya mbere ndagifatanya mbabarire menyesha makuru n'ico Njangwa Beko yavuze yuko mu bisanzwe ishyirahamwe mpuzamakungu ntiryategeza gukorana n'ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika mu buseruko ishyirahamwe ry'ibihugu by'amahanga karere k'ibiyaga binini n'ibindi jewe ndabyumva gose kandi nagira ndamwibutse ko byaba ingingo arizo resolution zafatiwe mu kanama gakuru kaonikajejwe amahoro n'umutekano ku isi yo Conseil de Sécurité des Nations Unies aha biba bifatwa ku izina ry'amakungu yose kandi n'ibihugu byo muri Afurika bimwe bimwe biba birimo nico kimwe n'ingingo yatumye hashingwa ujya mugwi yafashwe n'akanama gakuru kaonikajejwe iby'agateka kazi na muntu naho nyine arabizi neza ibihugu byo muri Afurika birimo kandi atari na bike bisigura ko rero ibyakozwe nk'uko bivuga mu gifaransa byangaja abo ayo mashyirahamwe yandi yose ari mato mato ugereranije n'ishyirahamwe mpuzamakungu undi nje ku kibazo cya mbere cya Samuel ati ko leta yarangiye ko bakorana mbe none boba bararekuriye amashyirahamwe atawegamiye mu bya politiki ngo agire icyo avuze nagira ndamubwire yuko iyo leta yanse ko umuguyu cyangwa uwundi badashika mu gihugu ni ukuvuga ko n'umunyagihugu ari wenyine cyangwa yabajewe cyangwa uwundi abo bantu bataba bakibonanye mu gihe ari ku butaka bw'u Burundi kuko ntibaheza ngo baronke uburenganzira bwo kuza kutubaza twe turi mu gihugu kiretse baba barabicishije mu nyandiko kuko ibyo hari ababigitse
reka tubaze n'umushanahe Njangwa Jibebe ko nawe nyine agicavuze kuri ibyo bibazo bibiri bya Samuel Nikunda na mukanya gatoyi cyane gose mushanahe Jibebe ko Njangwa
egome ujya mu gwi baboni ntibaje mu Burundi n'ibintu biboneka hanyuma iyo utaje rero no kuvuga yuko ibyo wakoze biba ari ibintu bidatomoye kandi bitari ku rutonde bidakurikije ubuhinga ni ukuvuga yuko rero uko itohoza ryo mu gateka k'akazina muntu riba bategerezwa gushika mu Burundi kuba batashoboye kuhashika rero ibyo ntitubirangirako ni ukuvuga yuko raporo batanze aba ari raporo atariyo rero iyo raporo ntishobora gufatirwako mugabo twebwe ntiduhakana yuko oni ifite uburenganzira bwo gusaba yuko habaho umugwi wayo ugira itohoza ku byerekeye hagati y'akazina muntu mu Burundi
akaba ari no ngaro hatire dusozerera amakuru twari tubifitiye muri kano kanya makoze nshuti bakunze matwumviriza muranirwe mu byanyu no mu banyu Diane Nahazwe na Fatuma Limasi Kala la mwari kumwe tutatumira igihe cy'isaha 1:30 mu yandi makuru turiko turabategurira.